VOA. Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese muduteza amatwi turabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi
na Aloise Bigirimana nange ndabaramukije ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Nago ndasora ariko ubundi mu mwaka 2006 kuyabona uri umuturage ntago byoroshye. Erega abantu bafite inzara n'ubukene.
Uwo ni umuturage wo mu karere ka Rwamagana mu Rwanda winubira igiciro gihanitse ku bukode bw'ubutaka, yemeza ko ubukene ari bwo butuma benshi batitabira kuriha uwo musoro.
Muri Afrika y'Epfo bariko baratangura kurondera uzosubirira Jacob Zuma mu matora y'umwaka wa 2019.
Abategetsi ba Amerika bahamije amakuru yari yatangajwe mbere ko wari umuyobozi ukomeye w'umutwa leta ya Kiisilamu Iraka muri Siriya yahitanywe n'ibitero by'urugaga muri iki cyumweru.
Nayo Uburusiya, Siriya hamwe na Turukiya bemeranije ayandi masezerano mashasha yo guhagarika intambara.
Aya makuru turagarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ubu ni umwanya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru tuyahere muri Siriya. Abategetsi ba Amerika bavuze ko wari umuyobozi ukomeye w'umutwe wa leta ya Kiisilamu mu murwa mukuru Raqqa, uwo mutwe wagize umurwa mukuru wawo, yahitanywe n'ibitero by'urugaga muri iki cyumweru. Ibi bikaba bihamya amakuru yari yatangajwe mbere. Itangazo ry'urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane ryavuze ko Abu Jandari al-Kuwaiti yishwe n'igitero hafi ya Tabuka ku wa mbere. Iryo tangazo rivuga ko al-Kuwaiti yabaye muri komite ishinzwe intambara ya Leta ya Kiisilamu. Iryo tangazo rivuga ko Abu Jandari yagize uruhare mu bitero by'ubwiyahuzi bikoreshwamo imodoka n'intwaro z'ubumara. Urugaga rwavuze ko yanagize uruhare mu ntambara yo kwisubiza umujyi wa Palmyra mbere yo koherezwa Itabuka mu butumwa bwo kuvugurura ibikorwa byo kwirwanaho by'umutwe wa leta ya Kiisilamu imbere y'ibitero bigabwa n'umutwe w'ingabo za Siriya ziharanira demokarasi mu magambo ahinnye SDF ziterwa inkunga na Amerika. Umuryango w'Abanyasiriya wita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza ucungira hafi iby'iyo ntambara watangaje ko kuri uwa kabiri ari al-Kuwaiti yari yibasiwe n'indege z'urugaga ruyobowe na Amerika, kandi ko abambari ba leta ya Kiisilamu basangiye ku mbuga nkoranyambaga amakuru y'uko yishwe.
Muri Afrika, mu gihe hasigaye imyaka ibiri ngo hatunganywe amatora y'umukuru w'igihugu muri Afrika y'Epfo, abakandida bashobora guhiganirwa uyo mwanya kiracari ikibazo mu gihe ahitiye imisukosuko mu bya politike. Perezida Jacob Zuma muri mwaka wa 2016 yaragirijwe ibyaha byo kurya ibiturire. Yararusimbye akatari gake mu gihe abashinga amateka bagerageje kumukura ko amaboko gushika n'ubu akaba kigirwa ko amatohoza. Naho Zuma hagifise kugahengwe aho mu mugambwe ANC aturukamwo batanguye kwiyumvira kuzomusubirira. Ukekwa mu bambere n'umukenyezi wiwe akaba niwahoze arongoye ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma. Dlamini Zuma yahagaritse amabanga yo kurongora umwe bwa Afrika mu kwezi kwa mbere ashigikiwe cyane n'intara nini yo muri Afrika y'Epfo ya KwaZulu Natale. Ariko urundi ruhande muri ANC nyene rwifuza ko Cyril Ramaphosa icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ari we yo kwitoza. Umugambwe ANC rero ni wo wiharije urubuga rwa politike muri Afrika y'Epfo kuva mu mwaka w'1994 inyuma yaho harangiriye intwaro karyanisha imiryango ya apartheid. Ugiye guserukira uwo mugambwe niwe rero ahabwa amahirwe yo gutahukana intsinzi mu matora yo mu 2019, ariko abakurikiranira hafi ibya politike muri icyo gihugu bavuga ko azotsinda atorohewe.
Amakuru yo ku mugabane wa Afrika. Noneho tuve muri Afrika y'Epfo tujye muri Nigeria. ubuyobozi bwa Boko Haram umuyobozi wabwo Abubakar Shekau yagaragaye kuri video ahakana ibyo guverinoma ya Nigeria yigambye kuwo mutwe w'inyeshyamba wirukanwe mu ishyamba rya Sambisa wari garuriye. Shekau yavuze ko iyo video yakozwe ku munsi wa Noheli tariki 25 uku kwezi kwa 12 ariko ntiyavuze aho yayifatiye. Yavuze mu rurimi rw'igihausa no mu cyarabu ati tumeze neza nta hantu twirukanwe kandi uburyo dukoresha ntabwo bushobora kugaragaza aho turi keretse gusa Imana ala abishatse hakoresheje iteka rye. Niko rero Shekau yabivuze ari kumwe n'abarwanyi bafite intwaro. Perezida Muhammad Buhari ku itariki ya 23 y'uko kwezi kwa 12 yavuze ko ingabo za Nigeria zafashe inkambi ya Boko Haram mu ishyamba rya Sambisa. Ni hamwe rero mu bice bigifitwe n'uwo mutwe w'intagondwa za Kiisilamu. Shekau yaragize ati ntukwiye kuba ubwira abantu bawe ibinyoma. Ni Buhari rero yabwiraga ku byo yavuze ko Boko Haram yambuwe aho yari isigaranye mu ishyamba rya Sambisa. Amakuru y'ijwi rya Amerika turayakomeje.
Muri Siriya, leta ya Siriya itangaza ko ishyigikiye amasezerano y'amahoro yatangajwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Amasezerano atangura gushyirwa mu ngiro isaha 6 z'ijoro mu masaha yo muri Siriya. Uburusiya bwatangaje ko ayo masezerano azoraba abarwanya leta bashika ku 62,000 bakwiragiye mu gihugu cya Siriya, kandi ko Uburusiya na Turukiya aribo bazokurikirana iyubahirizwa ryayo. Igisirikare cya Siriya cyatangaje ko ayo masezerano taraba imihari y'iterabwoba ya leta ya Kiisilamu hamwe na Al-Qaeda. Urusiya hamwe na Turukiya bari bafunditse amasezerano nk'ayo mu kwezi kwa kabiri isanzwe. Urusiya rero gisanzwe gifasha leta ya Siriya mu gihe Turukiya gisanzwe gifasha imirwi ya gwanya leta. Umushikiranganji w'Urusiya jejwe imigenderanire Sergei Lavrov yatangaje ko leta z'umwe za Amerika ihawe ikaze muri ayo masezerano, mu gihe ariko Donald Trump aheruka gutsinda amatora azotangura gutwara mu kwezi kuza itariki 20. Umujenerali yakukurutse mu gisirikare cya Siriya Haitan Hassoun yatangaje ko ari ngombwa ko Urusiya na Turukiya bakinga ibitero by'iterabwoba mu gukoresha ayo masezerano kugira bahunge igihugu. Yatangaje ko abagenduzi ba Turukiya n'Uburusiya bazokenerwa kugira bacungere imbibe kugira abarwanyi b'umwihari wa leta ya Kiisilamu ntibasubire mu bihugu byabo harimwo Misiri na Siriya.
Abategetsi b'Ubudage bari kuyeha umugabo w'Umunyatuniziya wari yafunzwe bivugwa ko afite aho ahuriye na Enes Amri ukekwaho kuba ari we wagabye igitero cyahitanye abantu mu isoko i Berlin. Abashinjacyaha bavuze ko basanze uwo mugabo bari bafashe ejo kwa gatatu atari we Enes Amri yari yafitiye nomero za telefone. Amri yanyujije ikamyo mu isoko ryari ryuzuye abantu yica 12 hakomeretsa 56. Mbere y'icyo gitero yasohoye video aho yarahiriraga kwifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu hamwe n'ubuyobozi umuyobozi wawo Abubakar al-Baghdadi. Amri yishwe na polisi y'Ubutaliyani yamurasiye kuri stasiyo ya gari ya moshi i Milan. Tuti turi kumwe hayo namwe makuru havugwa hirya no hino ku isi muri uyu mwanya mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda, mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudukurikirana mukoresheje adresse yacu ya email yanditswe ngo radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse mukoresheje izina radio yacu rimwe. Kuri site yacu ya internet naho ni www.radioyacu.com.
Dukomereze amakuru ya radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari, duhere mu Rwanda. Mu gihe mu mujyi wa Kigali imirongo yabaye miremire ku mabanki yabishyura ubukode bw'ubutaka, abaturage bo mu mirenge ya Kigarama, Muhazi niyo mu karere ka Rwamagana baravuga ko kugeza ubu batarabona ubwishyu, bakaba bategereje icyo ubuyobozi buzabategeka. Mugenzi wacu Asumta Kaboye adufitiye inkuru irambuye.
Itariki ya 31 za buri mwaka uba ari umunsi wa nyuma wo kwishyura imisoro ikomoka ku bukode bw'ubutaka. Mu minsi ya nyuma imirongo iba yabaye miremire ku mabanki yo mu mujyi wa Kigali, ariko byagera mu cyaro ugasanga abaturage bisa nk'aho bitabashishikaje. Aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Kigabiro, Muhazi yose yo mu karere ka Rwamagana.
Turabizi, twarabyumvise no kuri radio byaravuzwe, gusa wenda ikibazo kiba kiriho n'amikoro nyine abatari yaboneka.
Kirebye ubutaka utuyeho n'icyo ubukuraho, usanga amafaranga y'imisoro ari menshi. Ugenje n'ibyo dusaruramo ntabwo amafaranga yabona.
Ntabwo ndasora ariko ubundi mu mwaka ni 600,000. Kuyabona uri umuturage ntabwo byoroshye. Erega abantu bafite inzara n'ubukene.
Abenshi ntayo batanze.
Nimba bafite abana batandatu cyangwa barindwi, kugira ngo mbone mituweli biba ari ikintu kiba gikaze. Njye nagiye kubarisha ngeze iyo batajya kunca amafaranga 650,000. Mbona ntawe ubasha mfite, ntabwo nigeze nsora kuva icyangombwa cyazo ubwo naba mbishye.
Ntabwo twigeze dusora na rimwe ahubwo.
Ntabwo nzi umunsi.
Umuturage nimba afite isambu nka hegitari 3 yari iri mu buhinzi, yari isanzwe iri mu buhinzi, umuturage ukaza ukandikaho ku cyangombwa cy'ubutaka ko iyo sambu izasorerwa 800,000. Nk'icyo twibaza, uwo muturage 800,000 ntawe azabikura. Gusorera ubutaka bimaze imyaka 3 ntarasora. Imaze nimba ari 800,000 ni ugukuba 3, bimaze kugera muri 2,200,000. Abaturage aho bahagaze ubu, we avuga ko leta niyishaka izaza ikayitwara kuko ayo mafaranga ntaho yayakora.
Ubukene nibwo abaturage bahurizaho nk'imwe mu mpamvu zituma batitabira gutanga imisoro. Hari ikindi cyiciro cy'abaturage bavuga ko bazi imisoro basabwa, ariko ugasanga batagira umuhate wo gushakisha uburyo bayitanga, ndetse si benshi bazi ko kutishyura imisoro ku gihe bibagiraho ingaruka.
Ko nta kintu mfite se?
Iwacu ni iburengerazuba.
Ko ntabwo basora?
Barasora. Ibibazo byo gukena ibyo byo bibaho, ugasanga twararanyije.
Iyo muraranyije bigenda bite?
Ntabwo turabimenya. Ntabwo tuzi iki dutegereje. Tubyumva kuri radio ngo harimo ibihano.
None se umwa imyaka yindi wagiye usora, ibyo 50 warabisoraga byagenze
gute? Oya, harimo abantu benshi bagaragara ko badasora. Ntabwo nigeze nsora.
Bizagenda gute?
Nabigenza nte. Twazabikora gute se ko natwe twasanze nawe ubasha bamwe tuzabona?
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana Egide Hanyurwa Imfura asobanura ko umuturage ukennye utabasha kwishyura ubukode bw'ubutaka bwe abasabwa kubimenyesha inzego z'ubuyobozi kugira ngo asonerwe.
Iyo ari mu cyiciro kigaragaza yuko atishoboye adashoboye no kwishyurira ubwo butaka, biramufasha akandika bikagaragara yuko ari mu cyiciro kidashobora kwishyura, baramusonera.
Komiseri Gakwerere Jean Marie Vianney ushinzwe imisoro yahoze yakirirwa mu turere mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni yigendanwa, yavuze ko ikigo akoramo icyo gishinzwe ari ugukusanya imisoro ku bibazo bindi byaboneka mu baturage byajya bikemurirwa mu nama njyanama za buri karere.
Itegeko rivuga ko umuntu wese utishoboye njyanama niyo imumenya ikaba yamwegizontinga yamwegizonera umusoro. Iyo atarishe twe nka tax administration turakomeza tukabishyuza kugeza igihe bazatwekera dokima iregizontinga ku musoro. Urumva ni nayo njyanama niyishyiraho umusoro, niyishyiraho ibiciro, kandi ishyiraho ibiciro ivuga iti muri bajeti y'uno mwaka tuzakoresha aya n'aya zavaha naha. Ni ukuvuga ngo rero ni nayo ifite uburenganzira bwo kuvuga ngo kanaka turamwegizoneye kuko abantu bose iregizoneye kandi yakuraga ibihabuze.
Iyo batamusubije nk'umuturage wenda kandika ntibamusubize bigenda gute?
Twe nka tax administration turakomeza tukishyuza, ahasigaye tukamubwira ngo najye kubaza njyana ko njye igihe bataramaho igipapuro kimpagarika kwishyuza nzakomeza mwishyuza.
Mu gihe hagitegerejwe kumvikana hagati y'inzego z'ibanze n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro ku cyo abaturage bakora ngo bave muri iki kibazo, impungenge ziracyari zose ku baturage batazi amaherezo y'imitungo yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba.
Arakoze Asumta Kaboyi. Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi. Imiryango igera ku 260 yahora iba muri site ya Carama mu buraruko bwa Bujumbura yategetswe kuri uyu wa kane kwimuka iva aho. Bamwe bajanywe mu ntara bavukamwo uretse abavukiye ku murwa mukuru wa Bujumbura. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirika neza ari Bujumbura.
Jewe ntakandika, jewe menye gukora ngaho mu iki gisagara, jende murovye niyo bwo ngenda abantu baramvira ko ninzara ehetse ndumurobi
umugabo ari kwarana kwinjira mu ikamyo y'igipolisi kugira ngo aduganwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi be n'umukenyezi wiwe n'abana biwe babiri iruhande yiwe harabandi bari kuburiza ibirago n'ibindi bikoresho byo mu nzu no gukinjika imbere yo kwimuka abo mu site ya Caramani bo bibomoreye amazu bahagarikiwe n'abajeje intwaro igipolisi n'abaserukire bushikiranganje bwo gufatana mu nda ariko bamwe muri bo nka ina Mariza Rehema bemeza ko batagira iyo baja
kugeza ufise umwana yavutse mu 2002 arafite imyaka 16 fise wavutse mu 2003 fise undi mwana kwita imyaka 8 n'ukuvuga abo bose sifise ugwego negamiramwe meze nk'impfubyi sundi ngo ndiyumvira aho nza gushikira n'ivyo nza kujamwe n'abana cyose nimba byambanye rudube
Rehema wenyine avuga ko atagira icefo cha ruguru na Bernadette Gakecuru w'imyaka 73 niko kuko
naje nzananye n'umugabo wanje ari umusoda 72 rero baramwica umugabo wanje ari muri bamwe baciye baba basoda mu Burundi atamusoda n'umwara abaho mu Burundi hanyuma rero arahoera agiye gufa nshasigaraje nyene ndetse abana ngumanyerera nchingero gucyo nyene ari imvuvu igihe intambariziye nagiye muri Kongo mpungirayo mpungutse rero njamungukira kumase vuye kumase rero urumva niho twazanga Oya Jesse sobara gusubira kukurumba umugabo wanje yapfuye 72 mwambutsa gitwara igihugu je no banyimenya niyonja urumva n'umugabo wanje itongo yasize mwene wabayaciye ari gurisha naho mfise nshikira
reka no umukenyezi wundi nubwo akiri muto ntabona neza haje hana abana biwe
uyu mwanya nisa nabuzi yonja niyomva no mu mutwe hose byamaze guhinduka Jesse nzi yo ngene bigenda ndarara ku nyimba ndarara ku barabara simba n'ahantu nja kurara
abandi nabo nk'uwo umukenyezi babazwa no kubona bategekwa kwimuka kandi bari mu ntwaro ya demokarasi
kubona turi ngaha tukatwangajwe nk'ibinyamaswa inyamaswa zizavise naho zibaye aha aye ikibazo ho ki twebwe harageze gutora twebwe isite iyi nyene nisho twabaye abambere ariko ngaca mbona yuko ngaha duhagaze ngaha aye aha nyene tukatwangajwe n'abo twitoreye kuko yaza sebarundi yaza kuvuga ati iriya site ndayizi nta n'umunsi umwe yagarukiye ngaha cahajya umugore wiwe umugore mukuru w'igihugu ntiyajya kutugarukira ariko hari yamabagiye ariko mugabo imana y'umukirira bibi
ikindi kibabaje imiryango n'abana bataye amashuri
twari twarose amashuri bigoranye mu myaka ibiri yari haciye abana batiga none ubu naho bize igice kimwe cye bangaga Nituzi rero iyo bazotera baja ntituzi iyo bazokwiga kuko ukwangara n'ugutunganizwa n'itwatunganirijwe sewe n'abangajwe nyene nuko twangajwe n'ubwambere
imbere yo kujanwa mu ntara baturukamwo umuryango wose wahawe ibiro 10 by'ibiharage na 10 by'umuceri ivyo biro nyene nivyo vyaronkejwe abasigaye Bujumbura uwo mukenyezi ntabishima na gato
umaze kuba ufise umuryango nk'abantu 9 mu nzu ku munsi urazi yuko ushobora guteka nk'ibiro 2 none nk'ivyo urumva nta nico binamaze kuvyukuri nimba badufashe ku nguvu nibabivugisha ukuri turabafashe ku nguvu bagira batwangaze mu barabara nta naho dufise tugenda
Fiacre niyo nkura rongo yo mugwi wo kwigira ibazo by'abahora muri site ya Caramasigura kwizi imfungurwa nubwo atari nyinshi zatanzwe habanje kwihwezwa abo bantu ko bameze avuga ko mu bisanzwe atari bantu aho nikora ariko baharurwa mu bantu bafise amikoro make kubijanye n'amashuri niyo nkuru yemeza ko barongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara zose bamenyeshejwe ibibazo by'imiryango kandi ko abanyeshuri bazoronzwa aho biga tangorana abantu ba muri site ya Carama bari bahamaze imyaka 2 baje bava hitwa kumase ku nkengera z'ikiyagatanganyika nubwo bivugira ko ari impunzi leta yemeza ko ari abantu biyagaranije hamwe gusa kuri uyu wa kane imiryango yimubigera ku 260 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi umukuru w'urunani rw'amasendika yo mu Burundi COSIBU yarafunzwe kuri uyu wa gatatu yahagaritswe ari mu ijenda mu nama ngo yaba yarimo gukangurira abahinzi kwivumbura kugumuka inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga
Tarasizi Gahungu umuyobozi w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi COSIBU yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu muri zone jenda ya komine Mugongomanga y'intara ya Bujumbura yari mu nama n'abaserukira abarinyi b'icayi bashorera ku ihinguriro ry'icayi OTB riri ngaho nyene mu ijenda umwe mu bategetsi b'ihinguriro ry'icayi OTB avuga ko amanama Tarasizi Gahungu agirisha abakozi b'iryo hinguriro n'abahurikiye mu mashirahamwe y'abarinyi arayo kugumura umufasoni Yvonne Girikwishaka umuhanuzi mu vy'uburimyi muri OTB yemeza ko ari uburongozi bwa OTB rwasabye ko warongoye ko sibahagarikwa.
Itwe twasavye yuko bo turabira ibiriko birakogwa mu manama agirisha abarimyi bicaye. N'abarimyi bicaye bonyene babisavye kuberako bariko baronka amakuru azana ajanye n'ivyo bikiciro vy'icayi. Nibindi. Mu majambo make uyo onye ntiyigeze aca muri otebe dutohoje ntiyaciye no mubajejwe intwaro. Iyo umuntu rero atimenyekanishije birasaba yuko ucusaba abajejwe intwaro ko babanza bakamuhagarika bakabaza neza intumbero y'amanama ari karagirisha.
Mu runani rw'amasendika Kosibu icegera cy'ururongoye avuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko umukuru wabo yahagaritswe. Celestin Savyimana avuga ko iyo nama yari yamenyeshejwe urongoye ihinguriro ry'icaye ryo mu ijenda.
Twaguye mu gahundwe twumvise bahagaritse perezida wacu wa Kosibu yari kumwe n'abandi bajanye mu nama ya sendika aho mu ijenda muri komine Mugongo Mank. Abapolisi bo babara bafashe inama za sendika ni inama ziba zizwi bari banditse baranamenyesha nabo banywanyi bashasha yuko hari inama baramenyesha n'utwaye complexité ikore yo mwigenda. Sinumva igituma babafashe amategeko ararekurira ugomba wese kuja muri sendika.
Igituma habicuka kibi hagati y'ubuyobozi bukuru bwa OTB n'uburongozi bw'urunani rw'amasendika Kosibu nuko mwihinguriro ryicaye mu Burundi harabifuza gushinga sendika. Ivyo barongoye OTB batifuza babona ko abarimyi bicayi boguma gusa mu mashirahamwe y'abarimyi kuko bivugwa n'umuhanuzi mu vy'uburimyi muri iryo hinguriro.
Ingene ibintu bisanzwe bitunganije mu rwego rw'igitegwa cy'icayi ama association y'abarimyi bicayi asanzwe hari kuva hasi kuduga gushika hejuru barafise inzego bonyene bitoreye gushika mu gihugu cyose. Rero kubera ko izo nzego zihari zisanzwe zizwi na leta gushika mbere no mu rwego nshingwantwaro rwa OTB ubuserukira abarimyi arimwo.
Icaba abacumukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi ariyamiriza ifatwa ry'indongozi ya Kosibu asaba ko Tarcisse Gahungu arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi mu Burundi ihagaritswe kuri uyu wa gatatu yorekurwa atakirinze gusabwa. Icegera cy'umuvugizi bw'ipolisi cy'u Burundi aremeza ko inama yari remeshejwe na Tarcisse Gahungu arongoye Kosibu yari yizwe icyo yafatiwe nk'uko bivugwa na Moise Nkurunziza. Nuko ivyo ariko bigivugirwamwo vyari byo guhamagarira abarinyi bicayi kugarariza ubutegetsi bwa OTB. Warongoye ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi apfungiwe mu gasho k'iperereza mu gisagara ca Bujumbura kumvo z'amatohoza nk'uko byemezwa n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste. Dusimbire kandi hagati mu ntara z'igihugu, umushoferi yunguruza abantu ku ipikipiki yarayafuye arashwe n'abantu bataramenyekana mu gisagara cya Gitega. Ikiziga ciwe catowe mu mwongo ugabura quartier ya Shatanya na quartier ya Mushasha. Inkuru twateguriwe na Fidel d'Antoine Sabimana.
Havyarimana Jean Bosco yunguruza abantu ku ipikipiki niwe yarayapfuye arashwe n'abantu babiri yari yunguruje abatwara muri karitsi ya Mushasha iri mu buseruko bushira uburengero w'isagara cha Gitega. Bamurashe bageze mu mwonga ugabura karitsi ya Shatanya na Mushasha imbere yo guca batwara ipikipiki yarabunguruje ko hari masaa 10 na 2 n'inusu z'umugoroba. Jadon Zitunga Arongo ishiramwe ry'abunguruza amapikipiki mu ntara ya Gitega amotagi yabwijwe ijya Amerika ko bikeka basuma barondera amahera y'iminsi mikuru. Jadon Zitunga arafite icasa ubutungane akagira akavunira kagohe abunguruza abantu ku mapikipiki.
Twe twibaza yuko byo babiva ko basumanye nako baronda amafaranga mu minsi mikuru kuko mu minsi heze twaragize inama n'abajejwe intwaro na n'igipolisi badusaba yuko abapolisi abamotari boza baratahakira kare mu ino minsi mikuru kumva z'umutekano wabo. Hamwe rero twari twababwiye ko bokubariza saa samwe bari bayubahiriza. Murabona n'ivyo vyashitse rero ko vyatse niyo samwe taragera kugira ngo batahe kuko urabona abasuma keshi niyo baje kwiba batwariza moto zibazisha nk'izikirishasha bisobanurwa ko zibazishobora kuborohera kuronka abakiriya. Ndeco twose turasaba yuko abasuma yo bafashwe agashwe mu mutungane nibo bagira amadosiye bareke kuma babarekura gupakira umuntu mu masaha ari karagoroba akakubwira akagucisha hano usanga hagoye umuntu akubwira ati umucishe mu mwonga ariko usanga aho hantu habateye amakenga. Uco gihe rero nibazarakora abakore bubariza amasaha hama bace n'ahantu bahabona umuntu ashaka kuwenda kwiye kukwiba akagucisha hano atabona ugasanga gutsinzeyo.
Mu gipolisi muri komisariya y'intara ya Gitega bavuga ko amatoza aja yatanguye uwo mutare ya yarayishwe abaye wa gatatu muri uno mwaka yishwe arashwe ni moto yigaca yibwa muri karitsi ya Mushasha muri uno mwaka tugire dusozere igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine Sabimana kuri iyi nkuru Muri uyu mwaka turimo gusoza wa 2016 hari ibintu bitari bike byagiye biba ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda bigaragaza ko imigenderanire y'ibyo bihugu byombi itifashe neza ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Kwigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo niho haboneka abarundi ba mbere birukanwa mu gihugu cy'u Rwanda bajabukijwe uruzi akanyaru bakirirwa ku mutumba wa Kinyovu muri komine ya Ntega ivyatumye birukanwa nkuko babisigura biratandukanye
vuye mu Rwanda noneho nantagiye gusoma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe rusepe passe babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasara urutwibasubireyo n'amahoro
imbere yo kurungikwa mu mitumba n'intara baturukamwo babanje kwakirwa n'umushikiranganje w'intwaro we hagati mu gihugu no gukundisha igihugu amaze kubaha ihumure Pascal Barandagiye aramutswa ubwo bushikiranganje ntiyariye umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko ari umubanyi mubi w'u Burundi
icambere yivuga nuko dufise umubanyi mubi nta gishasha kirimo nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake
inyuma yaho abandi barundi barirukanwe baciye muri komine ya Bugabira bidatevye abanyarwanda barenga 10 bari basanzwe bakorera imirimo yabo mu ntara ya Kirundo bari rukanywe umwe mu bakozi yavuganye n'ijwi rya Amerika yarashoboye kubona uko shebuja yirukanywe
yasohotse urupango cyasanganyira kuri portal na police sone kuri portal cyamusubiza inyuma sinzi ko yaje gutora byangombwa araza cyampamagara twinjira mu biro byiwe anyeke ibintu nyina sigiye mba nange sinzi ko banamurwaye ko nange byantunguye cyarambwiye ati cyangwa dusoka nyoga byihuta cyangwa mutwanye ne bacanze muri kaje police nta nakimwe ajya twaye nta nakimwe na telefone baye muzaniye ariko aragenda nti yarefse ari kumuri
tubagije icyatumye basubizwa iwabo igipolisi cyamenyesheje ko bose batari bakwije ivyangombwa ikindi cyaranze ko imigenderanire tifashe neza ku mipaka y'u Burundi buhana n'u Rwanda ni ihagarikwa y'imodokari zunguruza abantu zivuye mu gihugu cy'u Rwanda nkuko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye iyo ngingo yafashwe ku mvo z'umutekano ico gihe hari mu ntango z'ukwezi k'umunani yamara iyo ngingo yatumye abashikiye mwishigwa mu ngiro yayo batavyiteguriye bagira ingorane uwo munyakongo iharanira demokarasi yaravuye mu gihugu cy'u Bugande yabwiye ijwi rya Amerika ko aguye mu ngorane nyinshi
Tout s'est bien passé, on a bien voyagé, arrivé à la frontière, on a fait le
travail. Kwa urugendo neza dushitse ku mupaka twakoze ibikenewe byose dusabwa. Munyuma batubwiye ko turindira kugira badusake niho twahava tumenyeshwa ko tutabandanya. Ingorane nuko yabawujejwe imiduga canke abakora ku mupaka batatubwiye ibyo ari byo.
Et là nous sommes bloqués.
Mu kwezi kw'icumi uwo mwaka nyene agasoze sabanegwa Burundi bupfa n'u Rwanda. Karongeye kwerekana ko umubano utari mwiza hagati y'ivyo bihugu. Intandaro ya byose ni inzu yasambuwe n'abantu buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana yavuga ko ari abasirikare b'u Rwanda. Uwo mutegetsi w'intara ya Ngozi yavuze ko ari agasotoro
na gasomborotso nkuko kumbure u Rwanda rutaretse gusomborotsa Burundi. Kubera atakiri na kimwe gisigura na gatonyi ko munyarwanda aza mu Burundi avuye mu gihugu ciwe aherekejwe n'umusoda mu kindi gihugu iyo hata kuba kumbura abanyarwanda bahafise nk'imirima twaye kuvuga kumbure ko bahayeha amatati na makenye nene amatati namwe ashobora guhuza ku kwako gatumba barundi n'abanyarwanda kuko imirima yose harimo n'iy'abarundi
mu mpera z'ukwezi kw'icumi umunyagihugu wo ku mutumba gatete muri komine Busoni y'intara ya Kirundo yariciwe mu kiyaga Ugweru abajeje intwaro umutekano ndetse n'abanyagihugu bahegereye bavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda bamurashe igisirikare cy'u Rwanda kikaba carabihakanye kwicura inkozi z'ikibi zituruka mu gihugu cy'u Rwanda vyatumye inzego z'igipolisi n'iperereza vy'u Burundi mu ntara z'uburaruko zihagarika zimwe mu ngenzi zivuye muri ico gihugu inyuma yo kumvirizwa bagiye bararikugwa ngivyo bikuru bikuru Mu vyage biraranga ko imigenderanire itifashe neza kumipaka iyo Burundi n'u Rwanda mu ntara z'uburaruko muri uno mwaka turiko turasozera 2016 mu Burundi mu ntara z'uburaruko Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.
Jean Bosco urakoze nshuti zacu, ibiganiro byacu birahumuje, mwakoze mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma Vasco Vlarit na Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro ya Eugenia Mukankose na Aloyse Bigirimana. Mugire ibihe byiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.